only speak to me.
Tashimire kumandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamirana na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22 mu Rwanda tukaba kuri FM 104.3 by'ijwi rya Amerika ikaze mu makuru yo kuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na Diana Nininahazo inyuma y'ingingo ya leta y'u Burundi yo kugara imipaka ihuza ico gihugu n'u Rwanda bamwe mu manyagihugu bemeza ko aribo bariko barahahombera
natwe twazanaga abagenzi bagiye Burundi ntago kongiye kubabona kandi baduhaga amafaranga nago amafaranga twongera kubabona nkuko twayabonaga nyine nta kigenda
koze kwa bafunze umupaka cyatubangamiye pe hagiye ubone yazaganaga nk'abantu nka batatu cyangwa batanu amafaranga tukaboneka ariko uyu munsi byanze muri moto twaparitse
aba ni bamwe mu banyagihugu bahura bakoresha umupaka wa Nemba uhuza Burundi n'u Rwanda iyo nkuru turayigaruka ko ahandi hato hakugiye Burundi n'u Rwanda ibikorwa byo gutahukana ingabo za ONU zimaze imyaka muri Congo vyatanguye naho muri Taiwan Lai Ching-te abangamiye umugambi w'Ubushinwa wo kwigarurira Taiwan yegukanye insinzi mu matora ya president Idoni Diano Makuru se nimukanye sase Nongere ndabahikaze nchuti bakunzi bijwi rya Amerika hishamwe muzamakungu ONU yatanguye kuvana abasirikare baryo bari bamaze imyaka mu bikorwa byo kugarukana amahoro muri Congo umushekiranganje ajeje imigenderanire ya Congo n'andi makungu Christophe Lutundula yatangaje no makuru avuga ko Republika ya Demokarasi ya Congo yizera neza ko uno mwaka w'2024 huzohera ingabo zose za MONUSCO zarakinjuye mu kwezi kwa 12 kumwaka uheze niho akanama ka ONU kajeje umutekano kafashe ingingo yo kuvana ingabo za ONU muri Republika Demokarasi ya Congo n'ingingo kafashe inyuma yaho Congo yari iremereye impande zitandukanye hivuga kwipfuza ko abo basirikare bakinjura Congo ico gihe yavuga yuko isaba ishimitse kwandiko ibikorwa byo gutahukana abasirikare ba ONU vyihutishwa hisigura ko ataco bayimariye ONU ivuga ko naho yafashe iyo ngingo umutekano ukiri muke cyane muri Congo na cyane cyane mu buseruko bw'ico gihugu twibutse ko ingabo za ONU ziri muri Republika ya Demokarasi ya Congo kuva mu 1999 abasirikare ba ONU bari ku butaka bwa Congo kugera ino saha ni 13,500 abapolisi nabo bakaba 2,000 aba bose bari mu ntara za Kivu ya ruguru ni epfo no muri Ituri Ijwi rya Amerika twandaniriza muri Amerika ubucamanza bwo mu gisagara cha New York ngategetse Donald Trump yahoze ari president wa Amerika kuriha amafaranga yababa 400,000 vy'amadolari ya Amerika ikimenyesha makuru do New York Times namenyesha makuru bacu batatu bakora inkuru z'amatohoza n'amafaranga ikimenyesha makuru do New York Times namenyesha makuru batatu bakoresheje mu kuburana na Trump muri dossier yabitwariye habagiriza kumurengera karimbi mu nkuru y'amatohoza kuvy'ubutunzi bw'umuryango wi we namanyanga mu vyamakuru n'amatagisi ikimenyesha makuru nyamerika do New York Times namenyesha makuru batatu ari bo Susan Craig David Barsow hamwe na Russell Butner batsinze urwurubanza rw'abahuza na Trump mu kwa gatanu kumwaka uheze Daniel Rose avugira ikimenyesha makuru do New York Times yavuze ko ingingo yo gutungane bwa New York ari ubutumwa bukomeye kwibaza ko bashobora kuzivyamenyesha makuru biciye mu kwifatira mu gahanga ubutungane ino dossier irimo kandi umwishwa wa Trump yitwa Mary Trump yagirizwa kuba yararenze ku masezerano yamubuza kugira icavuze ku vy'ubutunzi n'amakuru y'umuryango wa Trump agaha makuru do New York Times namenyesha makuru batatu hagataho umucamanza Robert Reed yansu busabe bwa Mary Trump ko urubanza yisigaranyemwo ruba rurahagaze mu kurindira ko hasohoka ingingo y'ivyavuye mu busabe bwiwe bw'uko ubutungane bwotegeka Trump kutabandanya amwitwarira aburanira Mary Trump base kugira ico batangaza inyuma y'ino ngingo ku ruhande rwa Trump Alina Haba hamuburanira yavuze ko bababaje nuko do New York Times namenyesha makuru batatu bavanywe muri uru rubanza Haba ariko yashimye cyane ko umwishwa wa Trump we akiri mu mburano yagize ati ibi bitweretse ko ivyo twagiriza Mary bifatika turindiranye rero igishika gutangura kuburana uru rubanza mu 2021 Trump acuguruza urubanza muri buka ko yari yavuze ko ikimenyesha makuru do New York York Times na menyesha makuru bacu batatu barondeye vya nk'ibikunde umwishwa wiwe Mary kugira ngo bamuvane ko amakuru ibanga mu vya makuru ya umuryango kwa Trump. Ico gihe Trump yahoze atwara Amerika yemeza ko Times na menyesha makuru bayo barondera Mary Trump babizi neza ko hari amasezerano yamubuza kugira ico avuze ku vya ayo makuru n'amatagisi. Mary Trump ntakana ko yatanze ayo makuru mu gitabo yanditse mu 2020 aremanga ko ari we soko rikuru ry'amakuru yose. The New York Times yanditse yerekana ingene Trump na se bakoze amanyanga mu matagisi igihe kirekire. Mary Trump w'imyaka 58 n'umukobwa wa mwene wabo na Trump yitwa Fred Trump akaba yitavye Imana mu 1981 afise imyaka 42. Mary Trump akunze kumvikana akatari gake anebagura inarume Donald Trump mu kumwita umunyamafuti wo ku rwego rwo hejuru. Mu 2018 inkuru y'amatohoza ya The New York Times ku by'ubutunzi n'amakori y'umuryango wa ba Trump yatahukanye agashimwe kitwa Pulitzer Prize gahabwa bamenyesha amakuru baba bakoze inkuru idasanzwe. Umuri gutunganya matora muri Taiwan wemeje ko Lai Ching-te hari we yatahukanye insinzi matora y'umukuru w'iryo zinga. Ubushinwa bufata Lai Ching-te w'imyaka 64 nk'umwe mu babubangamiye cyane mu mugambi wabwo wo kwigarurira izinga rya Taiwan. Umugambwe Lai Ching-te akomokamwo witwa PDD wemeza ko izinga rya Taiwan ryigenga. Yiyamamaza Lai mu migambi yashize imbere harimo kwemera ko azorwanira kwigenga kw'iryo zinga. Ubushinwa bufata Taiwan nk'intara yabwo bwari bwarasavye abanyagihugu ba Taiwan gutora neza mu kwirinda gushira ubutegetsi mu minwe y'umugambwe wegukanye insinzi. Huyu I w'imyaka 66 yarahanganye na Lai Ching muri ano matora yaje mu kibanza ca kabiri yaronse amajwi 33.4%. Huyu arashigikiye ko Taiwan yokwegukira Ubushinwa. Yemeye ariko ko yatsinzwe agira ko anakeza mukeba wiwe Lai Ching-te agira ati ndeme ya hinayishize ndeme ishaka y'abanyagihugu ba Taiwan. Ndakeje Lai Ching-te kandi nizera ko atazohemukira abanyagihugu ba Taiwan. Ko winji azubwa gatatu mu majwi nawe nyene yemeye ko yatsinzwe yaronse amajwi 26.4%. Lai Ching-te yatorewe kuyobora Taiwan yashimiye abamutoye asaba impande zose gusenyera ku mugozi umwe kuneza ya Taiwan. Mu ijambo ryiwe yavuze ko yizera ko Taiwan n'Ubushinwa bizonagura imigenderanire yavyo ariko bice mu nzira zo kubahana. President mushasha wa Taiwan Lai Ching-te yaramaze imyaka 4 ari vice president w'iryo zinga yaminuje muri kaminuza ya Harvard amri Amerika mu by'ubuganga. Ikibazo cy'Ubushinwa na Taiwan kiri mu byatumye afata inzira ya politiki. Kano makuru yose mushobora kongera kuyasanga kuri wezitatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com, adresse ya YouTube yacu, Instagram, Facebook na Twitter ni VOA radio yacu. Mukanya tuja mu karere. Nyuma yuko leta y'Uburundi ifunze imipaka ihuza u Rwanda n'ico gihugu ku mupaka wa Nemba mu karere ka Bugesera nta ruja n'uruza rukihari, abanyagihugu bavuganye n'ijwi rya Amerika bavuze ko bariko barahahombera. Umenyesha makuru Gloria Twishime yageze kuri uwo mupaka aratubwira uko yabonye ibintu vyifashe.
Aya makamyo yarapakiye ibicuruzwa bijyana mu bihugu byombi yaraparitse kuko nubwo umupaka w'u Rwanda ufunguye uw'u Burundi wo urafunze bityo atabona uko yambukaga. Sanzabarinda Celestine ni umugabo uri mu kigero cy'imyaka 40 twasanzaga ku mupaka wa Nemba.
Ngiye kubasura bantuma utujerekani two kuvoma amazi. Ngeze mu Burundi barazifata. Bazifata abanyegeka yuko ari ukuzisorera. Bazifashe kuri 24 z'ukwa 12. Ubwo rero nari naje kugira ngo ndebe ukuntu nazigombora, sanga imipaka irafunze, nta muntu yatambuka, nta kurenga umupaka. No mu Burundi ho nta n'umuyobozi wanabona ngo mubaze iki umuturi kibazo cyawe. Ko rero misemwe kuba nta kwihombera nkitahira nakundi.
Uyu mugabo yatangaje igihe yagiriye mu ifunga ry'uyu mupaka.
Jewe ntabwo nabyishimira kuko akenshi urumva nari nzindutse mvuga ngo ndajya kusura bene wacu, simbasuye n'utwo tujerekani twanjye, sintubonye, simbonye n'uwo mbaza. Urumva rero ntabwo nabyishimira ibi ngibi. Akenshi nishimiye gufungura kw'imipaka, ariko noneho mu gihe bavuze bati tufunge kugenderana birahagaze, nta cyishimo nakiri, ahubwo cyanteye ingaruka imbi.
Ndikumana Jean Bosco we atwara abagenzi kuri moto.
Ubukungu arabambukiraganya arabajyaga mu Burundi bagiye guhahirayo, ntabwo ari bwongere gusubirayo. Natwe twazanaga abagenzi tubakuyeramiro bagiye Burundi, ntabwo twongeye kubabona, kandi baduhaga amafaranga natwe tukabafasha. Urumva ubu ngubu nyine ntabwo amafaranga twongera kuyabona nk'uko twayabonaga nyine. Awe nabonye n'umuntu uruteramiro moto nyishore aho ngo na muntu nabonye nta kigenda.
Kimwe nasanze barinda abagenzi nta bagihari kubera ko nta rujya n'uruza rukiri kuri imipaka.
Koze kwa bafunze umupaka cyatubangamiye pe. Hagiye umuntu yazanaga nk'abantu nka batatu cyangwa batanu. Kana dufaranga tukaboneka, ariko uyu munsi byanzona nako byanze muri moto twaparitse. Sinzi ejo amakuru twayumvishije saa 7. Saa 8 niko twabyumije kumva ko bafunzwe, ariko rana ku buzima bwacu nyine.
Bamwe mu bo twavuganaga badusobanurira ko Abarundi batabanyura ku mpaka wa Rusumo no muri Tanzania. Abaturage baturi mu mpaka wa Nemba barava ku inzira iri musaraba kuri bo.
No mpaka Rusumo ndaza ariko ko biro sinyizi, ariko numva kare buryo bukaze cyane burakakaye urwo rugendo rurakaze. Ubwo rero cyane nk'abantu bari bafite buryo bwo kutambuka buri kanya cyane wa hari abafite business iho yahoragaho ari bwo buzima bwabo, byabibaye byiza nyine bikagaruka mu buryo vuba byakorohereza rubanda nyamwishi bakoreshaga uyu mupaka cyane.
Barifuza ko abaho ibiganiro hagati y'ibihugu byombi mu rwego rwo gusubukura imigenderanire.
Icyo nakifuza ni uko bagirana ibiganiro hagati yabo bombi, aba bakonyagafungura umupaka kongera tukagenderanira bisanzwe tugahahirana twese mbega muri rusange ni uko nge mbyifuza.
Kuri ikibazo cy'abo baturage bakora ingendo mu gihugu cy'u Burundi, umuvugizi wa Leta y'u Rwanda wungirije Alain Mukuralinda yabasabye kwigengesera kuko nguko tameze neza.
Oya ntabwo ari inama nabagira, icyo tugira inama abanyarwanda ni uko bagomba gukora ibishoboka byose bakarinda umutekano wabo. Niba bumva bagomba kujya i Burundi bakaba bajyayo uko ari ngombwa, ariko hari ikibazo umunyarwanda waba wazi ubwenge bakamubwira ati ntabwo tugushaka, urumva yabagehe, ntabwo byaba ari byiza.
Uyu muyobozi yahumurije Abarundi bari ku butaka bw'u Rwanda gutuza bagakomeza imirimo yabo nta nkomyi.
Guverinoma y'u Rwanda irahumuriza umurundi wese uri ku butaka bw'u Rwanda ntacyo azaba. Umurundi wese uri ku butaka bw'u Rwanda ndatuze aryama asinzire akore ibyo agombaga gukora. Sinangombwa no kwirirwa tubwira ngo inzego z'umutekano ngo abanyarwanda oya turabizi ntacyo bazaba. Ntabwo bagomba kwikanga kubera icyemezo guverinoma yabo yafashe cyo gufunga umupaka.
Ni icyemezo guverinoma y'u Rwanda yavuze ko cyayitunguye, rivuga ko iki cyemezo kizagira ingaruka ku rujya n'uruza rw'abaturage ndetse n'ubuhahirane hagati y'ibihugu byombi, kandi ko kinyuranije n'amahame y'umuryango w'ibihugu bya Afurika y'Iburasirazuba. Gloria Tuyishime, Ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Amakuru yacu tuyabandanirize i Abidjan muri Cote d'Ivoire, aho mu mwanya uri imbere haza gutangura imikino y'irushanwa ry'igikombe cya Afurika cy'ibihugu ku nshuro ya 34. Kuri telefone ndi kumwe n'umumenyeshamakuru wa Sport Annette Mugabo, ariko adukurikiranirana ku mwanya iby'iyo mikino. Annette, amahoro ngaho ya Abidjan.
Amahoro cyane Diane.
Mu kanya rero imikino iraza gutangura, ni bande baza gutangura imikino yugurura icese inshuro ya 34 y'imikino ya kane?
Irushanwa riraza gutangira ku isaha y'isambiri kuri Ebente Stadium, stade yakira abantu 60,000, ni nayo stade nini muri stade zizakira iyi mikino y'igikombe cya Afurika ku nshuro ya 34 nk'uko wari ubivuze. Hanyuma ikipe ya Cote d'Ivoire iri mu rugo iraza gutangira gufungura irushanwa yakira ikipe ya Guinea-Bissau. Niwo mukino uhari uraza gutangira ku isaha y'isambiri za hano muri Cote d'Ivoire z'umugoroba. Ubwo biraza kuba ari saa 4 ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi.
None ga Annette, umwuka wifashe gute aho mu gisagara cya Abidjan mu gihe hasigaye amasaha make cyane ngo iyo mikino itangure?
Abanya Cote d'Ivoire bari mu byishimo bikomeye cyane. Abantu bose bari hano baba ari abahari muri Cote d'Ivoire ndetse n'abaje gukurikira irushanwa bategereranyije igishyika cyinshi, ariko kandi n'amatsiko kugira ngo barebe imihango nyirizina ifungura irushanwa. Hanyuma kandi noneho tunarebe n'inzu ishobora kuba umwami wa Afurika kuri inshuro ya 34 uzasimbura Senegal cyangwa se Senegal irongera kwifuriza igikombe cy'Afurika.
Annette Mugabo, rumenyeshamakuru akurikiranira na hagufi iby'inkino, mu mboni zawe, mu busesanguzi bwawe n'abo muvugana, ama ekipe yo guhanga amaso n'ayahe?
Navuga ko tugomba kwitega cyane ikipe y'igihugu ya Morocco. Morocco mu gikombe cy'isi giheruka yabaye iya kane iza mu makipe ane ya mbere. Nubwa mbere byari bibaye ku mugabane wa Afrika ugera mu makipe ane ya mbere ku isi hose, kuko abantu barabyibuka yageze muri kimwe cya kabiri. Hanyuma kandi nk'uko nari mbigarutseho, Senegal ifite igikombe cy'Afrika giheruka mu gihugu cya Cameroon. Iyo ni ikipe yo kwitegwa. Tukagira ikipe ya Egypte, ya Le Pharaon, irangajwe imbere na Mohamed Salah ukinira ikipe ya Liverpool. Arabizi neza ko 2021 batsindiwe ku mukino wa nyuma. Mohamed Salah Elneny barashaka kongera kugarura ikuzo ku ikipe y'igihugu ya Misiri, cyane ko ari nacyo gihugu gifite ibikombe bya Afurika byinshi bigera kuri 7. Ariko kandi nabo bamaze igihe kinini mu by'ukuri batari bongera gukoza imitwe y'intoki zabo ku gikombe cya Afurika. So banyotewe cyane icyo gikombe. Indi kipe yo kwitega ni ikipe y'igihugu ya Nigeria iheruka igikombe cya Afurika muri 2013. Nibwo bwa nyuma baheruka kugitwara. Bafite abakinnyi benshi bagiye batandukanye, twavugamo Ahmed Musa kapteni wabo, hakaza Victor Osimhen umukinnyi mwiza ku mugabane wa Afurika, ariko kandi akaba n'umukinnyi mwiza ku mugabane w'i Burayi, by'umwihariko mu gihugu cy'Abataliyani mu ikipe ya Napoli, ndetse n'abandi bakinnyi benshi bagiye batandukanye. Ntidushobora kwibagirwa ikipe y'igihugu ya Ghana. Ghana iheruka iki gikombe hashize imyaka 42. Navuga ko ari umwanya mwiza, n'abantu benshi bari kugenda bavuga ko ikipe y'igihugu ya Ghana urebye abakinnyi ifite barimo ba Mohamed Kudus, hakaza abasore nka ba Jordan Ayu, urebye ukuntu barimo kwitwara wavuga ko mu by'ukuri n'abarindi kipe ihabwa amahirwe. Ariko kandi ntitwana kwibagirwa ikipe y'igihugu ya Cote d'Ivoire yakiriye iri rushanwa. Bafite abakinnyi ba Sebastian Haller ukinira ikipe ya Borussia Dortmund mu gihugu cy'Ubudage. Ikindi noneho ni irushanwa riri iwabo, baheruka igikombe cya Afurika 2015, baraza kuba bafite umukinnyi wa 12 ari we mufana uri inyuma yabo kubera ko bari mu gihugu cyabo. Ngiye ngo ikindi gihugu wenda nasorezaho kwavuga ikipe y'igihugu ya Cameroon kugeza amaginga yangaya ifite ibikombe bitanu bya Afurika. Nibaza ko Samuel Tofis ni uyoboye kugeza aka kanya, nubwo yaretse gukina ni uyoboye ba rutahizamu b'igikombe cya Afurika, cyangwa se batsinze ibitego byinshi mu gikombe cya Afurika. Navuga rero ko umwaka wa 2021 babaye ikipe ya gatatu, ni ukuvuga ngo nabo ni ikipe yo gucungira bugufi cyane, kuko nabo bafite abandi bakinnyi benshi kandi beza barimo kugenda baza ku buryo udashobora kwirenza ingoyi.
Urakoze cyane Anette Mugabo, ubandanye dukurikiranira rero ayo makuru tubaza kongera mu gitondo utubwira ingene imikino ya mbere izoba yagenze.
Urakoze cyane Diane.
Tukivuga ivy'amahiganwa ya Kane y'ibihumbi 2024 ejo kwa gatanu ya Bijan, president wa CAF Patrice Motsepe yarakoranye ikiganiro n'amenyesha makuru. Ivy'ingenzi vyavugiye muri ico kiganiro turabaza mugenzi wacu Fidel Niyongabo.
Motsepe yabwiye abamenyesha makuru ku mugwa mukuru wa Cote d'Ivoire Abidjan ko ashimishijwe n'ingingo zafashwe mu ntumbero yo kwirinda ivyabaye mu gikombe c'ibihugu vyo muri Afrika giheruka cabereye muri Cameroon. Yavuze ko ashimishijwe n'imyiteguro ya Cote d'Ivoire igihugu kizokwakira igikombe c'ibihugu vyo muri Afrika c'uyu mwaka. Yabitangaje umunsi umwe imbere y'ukurukino rwo kugurura igikombe c'ibihugu vyo muri Afrika rwo kuri uyu wa gatandatu ruba hagati ya Cote d'Ivoire, igihugu caki ico gikombe, na Guinea-Bissau. Igikombe giheruka cabereye muri Cameroon mu mwaka wa 2022 caranzwe n'isanganya ryabereye mu kibuga c'umupira w'amaguru Stade Olembe ku mugwa mukuru wa Cameroon Yaoundé. Abantu 8 barapfuye, abandi batari bake barakomereka mu guhonyangana kwabaye muri ico kibuga c'umupira w'amaguru rwa kimwe c'umunani c'igikombe c'ibihugu vyo muri Afrika mu mwaka wa 2022 hagati ya Cameroon n'amazinga ya Comore. Leta ya Cote d'Ivoire yakoresheje hafi y'umuriyaridi n'imiliyoni 500,000 y'amadolari mu ntumbero yo kwitegurira igikombe c'umupira w'amaguru c'ibihugu vyo muri Afrika cy'uyu mwaka. Icyo gihugu cyakiye ubwa mbere kuva mu mwaka w'1984 carasanuye congera kirashiraho inyubako nshasha nk'amabarabara, ibibuga by'umupira w'amaguru n'amahoteli. Harimwo kubaka ikibuga c'umupira w'amaguru ca Olympique ca Ebimpe gifise ibibanza 60,000 kiri ku nkengera z'umugwa mukuru w'ubutunzi Abidjan. Icyo kibuga cyakira kuri uyu wa gatandatu urukino rwo kugurura igikombe c'uyu mwaka hagati ya Cote d'Ivoire n'amazinga ya Como. Icyo kibuga kizokwakira kandi urukino rwa nyuma rw'ico gikombe ku itariki 11 y'ukwezi kwa kabiri. Imigwi serukira gihugu 24 izohiganwa mu gikombe cy'uyu mwaka. Inkino zizobera ku bibuga vy'umupira w'amaguru bitandatu mu bisagara bitanu. Ibibuga vy'umupira w'amaguru bibiri ku mugwa mukuru w'ubutunzi Abidjan, ibindi bisagara bizokwakira inkino no mugwa mukuru wa politike ya Moussoukro, ibisagara vya Bouaké, San Pedro na Korogo. Kuvyerekeye ingingo zijanye n'umutekano zafashwe abapolisi n'abasirikare bagera ku 12,000 bazokoreshwa kugira bubahiriza umutekano mu kiringo c'ukwezi ico gikombe kizomara.
Bakunze bijwi rya Amerika. Guhera ku wa mbere tariki 15 y'uko kwezi kwa mbere hari impinduka zoroheje muzumva mu biganiro byanyu.
Mu makuru ya saa 12 ku mugoroba muzajya mwumva ikiganiro iwanyu mu ntara.
Nukuvuga kuva kwa mbere gushika kwa gatanu ku minsi ya gatandatu ni ya Mungu, naho amakuru ya saa 12 azoza arashimikira kuri zimwe mu nkuru zikomeye tuzoba twabahitiyemwo.
Mu kiganiro muri isanga saa 10 kuwa kabiri no kuwa kane tuzajya tubasubiriramo ikiganiro muri isanga cyatambutse ku munsi ubanza.
Nukuvuga ko kuwa kabiri, kuwa kane no kuwa gatandatu kwakira telefone zanyu ngo mubaze ibibazo bitagishobotse.
Ku cyumweru ikiganiro agasaru kabura gaki zakomeza uko giteye tubahuza n'abantu.
Twongere twibutse ko ikiganiro mwisanga nk'uko mukizi kirimo abatumire n'abatelefona kuri iyo saha nyine kizohora kiba kuwa mbere, kuwa gatatu no kuwa gatanu.
Turabararitse muri isanga kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika twandanirize kugakino Combo Taxi.
Combo Taxi,
Combo Taxi,
Combo Taxi.
Mugiye gutega amatwi Combo Taxi, taxi yo mu karere k'ibiyaga bigari.
Mugomba mwumvirize Combo Taxi, taxi yo mu karere k'ibiyaga binini.
Munenda kusikiliza Combo Taxi, taxi ya Grand Lac.
Allô?
Ndakumba neza sheri.
Unone wamaze gushika ku mupaka?
Umaze ngezaho n'uzura zipapuro kugira ngo nambo ku mupaka.
Eh.
Ariko byo ntibitinda pe. Ndagutegereza nk'uko wambwiye kuza kunsanganira. Yewe wewe. Ndagukumbuye ubyumve rero.
Nubona jewe wose sa ku mutima yo kumigwa. Ndagukumbuye nanje mutware wanje. Nanje nashitse kuri parking y'amataxi. Ndiko ndarondera iyinzana ariko rero. Mbona umenga biragoye kuronka taxi nya taxi. Taxi meze neza ndayibuze kabisa.
Birashoboka se ko taxi zose zaba zirwaye shiri. Combo Taxi koko.
Si ukuvuga ngo ziragwaye, ahubwo nashaka kuvuga itaxi itwawe n'umunyarusangi w'iwacu. Taxi zose ziri ngaha n'abashoferi b'abanyamahanga gusa nta kindi. Nanje ndabihaze kuguma nteze imbere abanyabugo baje kutwabura bakadutwara n'ubuzi. Ndabihaze gose. Na urabyumva ni bimwe mpora ndakubwira. Ahubwo uraze ngiye gutangura kubwira abantu bose b'abanyarusange. Nibaze usubire gukoresha mu kintu na kimwe abanyabugo. Sheri, turasubira. Taxi raje ninjire urabona ko ari benshi bayikeneye.
Eh bakle abenda ku fonte biko api karibu mama karibu. Taxi na murejo mama, ile munapenda kasa karibu.
Ndabira kama mama karibu madam. Jewe ninjira muri taxi yawe, wewe umunyabahanga w'umunyabugo. Aba shoferi biwacu bubuse bagiye ko atanumwe mbona. Hagara n'uyu n'umunyamahanga. Ama taxi yose sikaye twagwe n'abanyamahanga. Ibi ni biki? Tugiye kutsimangana burundu mu gihugu cacu. Kubera abanyabugu.
Me madam. Est-ce que uko najisikiye biko nasema pale?
Ubiki. Kwanza mwebwe abanyamahanga ntimwari mukwiye kuba muri ngaha. Kugira aba batuze ahubwo niba bacamakora imanini turabe ko mwokuyomora. Urabona?
Amae. Baba karibu tujende.
Sheri none urakangutse mbe gukuntu nari mpangayitse hafi winyeganyega cyane udatuma rwose yo serum ivaho
ndi kumbura iki kuri iki gitanda byagenze gute
uguma hamwe ariko sheri uhumura rwose ubu ntabwo kibaye ubwo wageze mu boko y'abaganga
ndi kwa muganga
uri kwa muganga hano n'umutaka njye uhumura njye
barira nibiki ndi kumbura iki ngaha
ubanze urukenaza kugusobanura neza uko byagenze n'uko wageze aha ngaha sibyo
madame pole
uyu kuri si umushoferi wa kombo taxi
anyway
ariko kuri kinga ko je nari nanze kugenda muri taxi yiwe uberika ringa
uguma hamwe ariko sheri
ashaka kwiki
mama dame pardon vraiment je calme parce que mon père ni mini ko apa sawa basi ngo nitoke ni kwa china bana
ko oyo wese wigenda shoferi wa homura rwose sheri niye mara rwose umushoferi mwo gushimirwa kuko ni wagutabanye niyo wakubonye ho rwaguye ku muhanda utumva umeze nk'umuntu uri muri koma ko gufata telefone ya uho yari yandagaye ho ngaho arampamagara niko kumenya ibyabayenza kukureba
jewe
hey niko byagenze
nari narabye cyangwa kubera nanse kugendera muri taxi yiwe ya combo taxi yari yankubise ikintu mu mutwe ndaraba
no mama pana inawezekana ke usoma juli katala kuingia mzingine taxi njoo ukaenda na miguu mpaka frontiere pale pale kwa sikia kizunguzunga nguka mama sisi fanya
yesha kukugera nabise yari kumpamagara koko nibyawe byose nkureba ko yanabikuzaniye
mane yanje
ndi kicho chukugeza hii
Sheri ukoko niwe nibyo nagerageza kukubwira kuri telefone kare uyu munyabugo kazi niwe nkesha kubugihumeka urumva iyo atagutabara se koko ubu nitwa tuvuga indi nkuru koko ukwiye kumushimira koko Sheri nukuri pe
mana ndi mu bijuju bya mbere biba aho kongera ni je nduwa mbere urabona ko mazwe kubura ubuzima kubera ugwango nanka abanyabugo shofu wakoze kumfasha
nta kusaruza mukobwa urumwana mwiza pe
madame hakuna shida madame ni kawaida ile njo niliweza kufanya sama nawe kesho tutakia nisaidia mtu ajuwake
ereka Sheri buriya kubinyi wacu ara abashoferi benshi b'abanyamahanga si bibi nkuko wero arabyishyizemo nabo ni imbaraga ziza zikaduha serivisi dukeneye ukwiye rwose kujyuba hagaciro nkuko nawe wabyibone turakenerana kandi tukuzuzanya mu buzima bwa buri munsi muri aka karere kacu dutuyemo
cyari kiganiro combo taxi igikino mutegurirwa na la benevolence ya grand lac
combo taxi ni buri wa gatandatu na buri cyumweru guhera saa 12:20 z'umugoroba
kwenye radio Voix d'Amérique.
Bakunze bijwi rya Amerika guhera ku wa mbere tariki 15 y'uko kwezi kwa mbere hari impinduka zoroheje muzumva mu biganiro byanyu
mu makuru ya saa 12 ku mugoroba muzajya mwumva ikiganiro iwanyu mu ntara
nukuvuga kuva kwa mbere gushika kwa gatanu ku minsi ya gatandatu ni ya Mungu naho amakuru ya saa 12 azoza arashimikira kuri zimwe mu nkuru zikomeye tuzoba twabahitiyemwo
mu kiganiro muri isanga saa 10 kuwa kabiri no kuwa kane tuzajya tubasubiriramo ikiganiro muri isanga cyatambutse ku munsi ubanza
nukuvuga ko kuwa kabiri kuwa kane no kuwa gatandatu kwakira telefone zanyu ngo mubaze ibibazo bitagishobotse
ku cyumweru ikiganiro agasarukabura gakiza kumeza uko giteye tubahuza n'abantu
twongere twibutse ko ikiganiro muisanga nk'uko mukizi kirimo abatumire n'abatelefona kuri iyo saha nyine kizohora kiba kuwa mbere kuwa gatatu no kuwa gatanu
turabararitse muri isanga kuri radio yanyu ijwi rya Amerika
Akabano ga duce tuba turabangiriye amakuru yacu twa tubafitiye muri kano kanya dushimire abagize uhari muri yo kuri micro Diane Ninahazwe ni je nabateguriye nongera ndabashikiriza ano makuru ndabashimire ko mwaduteza abiri turongera mu gitondo